dirasa Mirana.
Amakuru makuru makuru yarangi none.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe sangwa ikaze mu makuru makuru yaranze inondwi. Amakuru duhera kubijanye n'umutekano, ibiziga by'abasirikare 14 n'abakomeretse 17 baratahukanywe mu ijoro ry'uwa mbere ushira wa kabiri muri indwi. Abo basirikare bakaba baguye mu ntambara iri mu buseruko bwa Kongo mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko hamwe n'umuhari FNL wa Aloise Nabampema. Ku ruhande rw'abasirikare hakaba havugwa ko bakuye abagwanyi bwo muhari muri kimwe mu birindiro barimo, aho bakavuga ko abagwanyi bakomeretse n'abasize ubuzima naho atabitigiri batanga. Ni nkuru ya Bonfise Niyongere.
Amakuru atangwa n'abasirikare muri bataya 69 ya Artemis yarungitse abasirikare baje kuzana ibiziga n'abakomeretse mu gihugu cya Congo. Amenyesha ko batahukanye ibiziga 14 by'abasirikare hamwe n'abakomeretse 17. Ibiziga by'abo basirikare byaciye bijyanwa mu buruhukiro bw'ikambi ya gisirikare bwa Desea Passive iri mu Rukara mu bita Guantanamo, mu gihe abakomeretse nabo baciye bajyanwa kuvurirwa mu bitaro bitandukanye by'i Bujumbura harimo ibitaro bya gisirikare. Abasirikare baguye ku rugamba ahitwa Naombe na Bicaka mu mashamba y'Itombwe ni mu ntara ya Kivu mu bumanuko, bariko bagwana n'umuhari FNL warabizi Nzabampema. Amasoko ya Radio Inzamba gateka kawe ku ruhande rwa FNL yemeza ko nabo nyene bahatakarije ibitari bike ariko bakaba birinze gushikiriza idonido. Ibyo biziga by'abasirikare batahukanywe bije kubyiyongera ku bindi 8 byari byatahukanywe mu ndwi heze n'abasirikare bo mu bataya ya 68 ya Artemis. Abasirikare 23 bari bazanywe bakomeretse, umwe muri bo yahavuye yitaba Imana aho yari karavurirwa. Igisirikare cy'u Burundi kikaba ataco kirashikiza kuri ayo makuru atangwa n'abo basirikare.
Ayo makuru y'umutekano kandi muke Alice na Okagiye amaze iminsi yaratowe ikiziga hafi ibigo bya Sodeco, akaba yiciwe ku rugo rwa General Isidore yo kubwayo ruri muri quartier 9 ya zone ya Ngagara imbere y'uko aza gutabwa muri ico kibanza. Makuru ya Radio Inzamba agateka kawe yatohoje yemeza ko umukenyezi yakubiswe buyoka n'abajeje gucungera ubuzima bwe ntwaza ngabo mu bipolisi gushika naho acikana. Bonfise Niyongere.
Kuri uno wa mbere n'ico kiziga Charles Ntawukagiye yahora akorera muri Pharmacy Salama caboneka mu nkengera za Societe Sodeco iri aho nyene mu Ngagara y'icenda muri zone ya Ngagara. Ababonye uwo mukenyezi akiri muzima bemeza ko yinjiye mu rugo rwa General Zidonde ho kubwayo kumutaga ku munsi w'Imana. Ico gihe ngo abapolisi bamucungerera ubuzima bariko bivuna akanyota mu micungararo yaho mu gihe shebuja we yari yihengetse aryamye. Ayo makuru nyene akavuga ko General Zidonde ho kubwayo yahavuye atuma ko abo mucungerera ubuzima. Abo nabo akaba ari nabo bahavuye acisha ku buhomba uyu mukenyezi nk'uko babibonye babivuga.
Mdama kwa mungu, yinjiye morugo kumu generale yitwa Isidore. Kwa hizu ilo kawari kuke kwa ukana, mungure wivu. Kumu generale yero, yara ajami, hanyo mungu wishi, uchakwari njira. Hafu sari wajwa kumizu wa wataire embu wa tepozi. Hali njira morugo, hachikarisa mwisidaro. Hama chaulisi kumeza, hali self. Hizu yedi, mbuna hali mwana hayo na kavinu, mwachara kayo. Hanyo Kawana wesha wajangu ya suwa wajami ya tuja uja hazi mwonga za kumeza atarafungule yogela anyona kakabini kawo kusha soka asosi ya wacha mwuso razi polisi ya makuwa uweza imala maa kuwela paiwa atayire embo wacha mwuchako kwa mkwita mwuruko pamu kuita eme wakwita soka akoro gawa soka amazi kushika na ahu achikana chame ya mwijoro kucho watekia chenda kutala kuiso deko ni nefa ya karitene faula.
Uwo yiboneye uko byagenze yongera akavuga ko biteye agahinda kubona uwo mukenyezi utashoboye gutabagwa, avuga ko ako gace kabeyemo ubwo bwicanyi kabamwo umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi urongoye igisagara ca Bujumbura hamwe n'icegera c'umukuru w'inama nkenguzamateka.
Ukuvura zahaba rero Isidore ni ibitesoni cyane gose ariko kiki umuntu ku murango riza abantu babona barorera barengana babibona atabashamukira kimwe. Uwo Isidore abakora rya gatanu haruguru w'umukuru w'inabashingamateka Ndabirahe na Mer Brazil ayo mpande haba icegera cy'umukuru w'inama nkenguzamateka urumva abantu ko hari abantu b'umutekano bakwiye abacyuye bonyine barenzeko
Kadri Nzamba agateka kawe twavuye turondera iyo ntwaza ngabo ipete rya general mu gipolisi cy'u Burundi izidondo ku bwayo ariko tukaba tutashoboye kumuronka
miryango iguma ibura abayo bishwe ku mugaragaro barafise amakenga ku butungane hatacho uzobafasha bivugwa na bamwe mu bayiruka kubura ababo bavuga bisunze ko abishwe muri bino bihe byavuba bagandaguye n'abantu bazwi inzego z'intwaro n'izo umutekano zirorera ariko babikoze bakaguma abidegembya Francine Kanyange
uburorero bwa hafi nubwavuzwe mu ntara za Bubanza na Kirundo Ibubanza n'umunywanyi w'umugambwe CNL wo mu Maramvya komine Manda yafashwe ku itariki imwe ukwezi kwa Kigarama mu nyuma arishwa umukenyezi wiwe yagiriza bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure hamwe na bamwe mu gipolisi ishinyamira mabi ko bafise uruhara mu igandagurwa ry'umugabo wiwe abivugana amarira menshi
amufashe tamwica baramukubita baramukubita sha umugabo wanjye aracikanye ubunyene satane n'amasitaneri n'abasabose barahiye shaho ngo bamukubise imbonerakure shango nta n'umwe bakorako
uwundi mukenyezi nabo nyene yagiriza abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro hamwe n'imbonerakure aba mu ntara ya Kirundo umugabo wiwe yari azwi ku izina rya Kambayingwe Ferdinand yagandaguwe igenekerezo rya 26 mu kwezi guheze ku 11 yemeza ko byaturutse kiremenanya yagiriwe yagirizwa ibigwanisho uwo mugabo hamwe n'umuryango wiwe baheruka guhunguka yarakubiswe aborezwa igufa mu nyuma ahavaracikana aja gutabwa ahantu kure mu ishamba abiwabo baramufuvye ariko amakuru ava mu muryango w'uwo yafuye avuga ko abagiye ku maziko baguma barondegwa mu mfakazi wiwe avuga ko byagenze
bagaze imbere gatoya ruhande y'imihananye n'ihari nibwo bamugaramika batangura kumunyuka mu magara bamuhonyera mu magara bamuhonyera mu nda bamumena mu muhogo gushika umugabo wanjye panari abapolisi bari bahari uwaje wagenda wese yata batabaza kurasa bukeye mu gatondo 11 niho nazinduka nza ha ha nyene kubaza nk'isaha basi baba baraga nk'abiri ariko abantu nyene bavuze ati ibintu naho byabaye umugabo wawe batwaye uwapfuye ntiyarakiroha nk'uko yarohakare ntiyari yahezeje kimugabo bahabwe sambizi joro ntawe uzi iyo bagiye umuze umukuru w'umugambwe ati yarungika umuntu ngo naza kwandika amazina abantu bose bagiye ku maziko y'umugabo wiwanje burya ukugeza iyi saha barara imodoka zibaba zirengarengana ku irembo kuko ni ku ibarabara amerereye mu mabanyi nta n'usohoka hanze
abo bakenyezi basaba ubutungane bw'u Burundi kubatunganiriza abagiriwe n'icyaha bagahanwa hakurikijwe amategeko
n'abanyagihugu bo muri komine Kabarore baradonka ko urutoke n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko atacyo bakoze mu gukingira ubutare bwimbwe muri iyo komine bidaciye mu mategeko umukuru w'igihugu akavuga ko abanyagihugu batari bakwiye kwidoga bavuga ko bakenye mu gihe badashobora gukingira ubutunzi bw'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabivuze mu rugendo yagize mu ntara ya Kayanza umviriza
Kongo nini nogo ntabona mahera mwayashize nsigurira rya inogo biri Kabarore burya utare bwavuye
umunsi umwe nzobahamagara mwese munsigurira rya rya mahera
ugafata ukimbo butare ugacubushira abanyamahanga ngo nimwibereho mwebwe umuntu atikize toka igihugu ubu tutatwamubaza namwe nimunsigurire burya butare bwi Kabarore ko ufata amahera yavuye mwo yose tukayegeranya burundi rwose akuva kwa rugo ko se akuva kwa twabuze gitoro ko baba twabuze umuti ko baba twabuze barabara burya butare bikabarore bari kubaka barabara z'ubujumbura gushika kabarore mugabo yagiye hayo mahera ubujuju bwacu anima nashatse kubereka ubujuju bwanyu kugira ntimuze musubire kuba mu bujuju biramara amazi
munyagihugu ngo siwe akwiye kubazwa ibijanye n'ubunyonyezi bw'amatungo ya leta kuko hariho ibisata bijejwe kandi ari naco bihemberwa mu gukingira no kugenzura inyungu z'igihugu Fije bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye kigo Parsem Faustin Ndikumana akavuga ko ubunyonyezi n'icukugwa ry'ubutare muri komine Kabarore bwabaye mu gihe hariho inzego z'umutekano abajejwe intwaro ndetse n'igisata kijeje gutanga impusha zo gucukura ubutare mugihugu abo nibo bakwiye kubazwa ingene vyagenze kwikira Faustin Ndikumana arongoshiranwe Parsem
tugiye mu kuraba ingene bitegeza kwa biri ko birakogwa hariho mu bisanzwe ico bita inzego ziba ziriko zirakora akazi kazo ka misi yose zijejwe kandi zikakorera kuri politike izwi iyo bavuze ati habaye fraude habariho linye y'abantu babibazwa ubutara cyo bita ruzeyi code ijya ijaje n'iby'ubutare ivuga ico bita exploitation artisanale n'ukuvuga ubwo butare buto buto bwa za korotana za ubwo rero nabwo nyine barasanye amategeko nyine na bugenge hari ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka burafise ico butegeza gukora kivugwa n'amategeko za BRB nyine zo bikurikirana iobere ku mataxe igena bikurikirana ingene muntu ze mbye za kadastre mini abantu ni benshi ashaka gutaguca bakurikirana ibijanye nubwo butare izo nzego zibijejwe none ayo masezerano habaye auditor asanga amasezerano yononekariye he ubwo butare nyimbo umugwiza tugara bushoye ntani amahera ntaboneke inzego zagize raporo imeze gute zimwagiriza amahera angana gute atakurikije amategeko ni hehe muri iyo ntumbero nyimba yatuza kuyasubiza yo yasubiza kubera izo nzego zitamukurikiranye ayo mafaranga yari kuba muri BRB cyane ntiyinjire izo kantite yashoreye hanze zimwanditse ko nizi ibyo rero n'ibintu bitegetswe ko inzego ziriko zirabikurikirana kandi zitanga raporo bashatse bakandika abantu bazabwira konti raporo bakaraba imwe byagenze je ni baza kuba ari uko kugira ibintu bizo birakorerwa nyine ku mugaragaro mugabo bifise nyine byishimikiza ku maraporo yanditse kandi ashobora kwerekana imwe ibintu byagenze
niyo makuru avugwa mu gisata cy'impunzi twarababwiye ko impunzi iz'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania zitegerezwa gutahukanwa ku nguvu byanka byakunda iyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu cya Tanzania uwo mutegetsi yajeje igisata cy'impunzi akaba yashikirije ku igenekezo rya 18 z'ukwezi guheze kwa 11 igihe yari yagendeye impunzi zo mu ikambi ya Nduta yaremeje ko mu gihe impunzi z'abarundi zoguma mu gihugu cya Tanzania ari ikibombe kizoba giturika inkuru twashikirijwe na Janvier Habarugira
Sudi Makibasi umuyobozi mukuru ajeje ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania atari y'umunwa avuga ko kwigumiza ko impunzi z'abarundi ari ukwigumiza ko ikibombe kizoshobora guturika muri kazoza avuga ko umwanya n'umwanya bashobora kubaka icyemeza ko ari impunzi bagatahukanwa atari imfashanyo bahawe
abana bato bato bari mu makambi y'impunzi hari byinshi badashobora kuhamenyera bakwiye kwiga akigishwa gukunda igihugu bakiga amashure n'ibindi byose bitandukanye mu gihugu cyabo ariko bari mu buhungiro ibyo ntibashobora kubimenya na gatoyi nicyo gituma turashishikariza guhunguka bitabaye ibyo dushobora kubakura ko ubuhungiro ibi twarabikoze mu 2012 aho ibikorwa byose byakorerwa mu ikambi byahagaze hanyuma impunzi zose ziratahukanwa ntitwifuza rero ko twoshika kuri iyo ntambwe y'umuntu atahutse atitwa impunzi nta mfashanyo n'imwe ahabwa ashitse mu gihugu yavuyemo
kumuge rero bonana bakanka gutaha bazokoresha inguvu nk'uko babikoze mu mwaka wa 2012 ivyo uwo mutegetsi ngo atifuza ko vyorinda kugera hiyo mumenya ko mu kwezi k'umunani uwo mwaka Filippo Grandi arongoye igisata kijejwe impunzi ku isi hase mu rugendo rwiwe yagize mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania yari yemereye impunzi z'abarundi ko azokora ibishoboka byose kugira ngo ntizirukanwe ku nguvu
urakoze Janvier Habarugira n'ungaha duciye dusozera makuru yaranze ino ndwi cimera mwese mwafashe umwanya kudukurikira igikuru nazwe jerako ndabashikiriza naho utaha kuri radio Nzamba agateka kawe
ngiye Nzamba
Nzamba irasamirana
Makuru yarambye none.